Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Dabahaye mwiriwe turi ku munsi wa kane n'igenekerezo rya 9 mu nyonyo mwaka wa 2023 tuti nangwe bagenzi imwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe uni wa mwanya wa makuru mu Kirundi amakuru twateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubaruka gu Burundi rusabwa kudakurikira aba babesha ngo baje kwisuka mu ntambara ziriko zihuza abasirikare ba Kongo n'indi migwi mu kugwanya umuhari M23 ako kamo gategwa n'umuhari impuzamakungu ugwaruka gw'abarundi MIJEB aho uvuga ko kenshi ugwaruka arigo ruhasiga ubuzima bamwe mu banyororo b'abakenyezi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba barahaswe kuri uno wa gatatu gufatwa ku nguvu na bamwe mu banyororo bapfunganywe ni mu gihe bariko basubizwa mu ibohero bavuye kwitaba imitaya ya sentare ishyirahamwe Kristu Akate Burundi riyamiriza iyo nyifato igayitse makuru ajyanye n'ibidukikije amazu arenga 10 yarabomotse imirima myinshi irononekara biturutse ku mvura ivanze n'umuyaga imvura yaguye mu bice bitandukanye byo muri komine Ngozi hari kuri wa gatatu muraza kubyumva muri ano makuru aya makuru nubwira amashwizo na Eddy Claude nini nazwe twasubiye kubaha ikaze mu kanya twinjira mu idonido ryayo
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
amakuru tuyahere mu gisata cy'umutekano nkuko narimeje kubabwira ugwaruka gw'u Burundi rusabwa kudakurikira aba bahenda bakabarungika mu ntambara ziriko zirahuza igisirikare cy'igihugu cya Kongo hamwe n'umuhari M23 n'iyindi migwi iri muri ico gihugu kuko ahanini ugwaruka arigo rwamarusiga ubuzima mu ndwano zose ako nakamo gategwa n'umuhari impuzamakungu ugwaruka gw'abarundi MIJEB bagateye inyuma yaho hari abasirikare b'u Burundi bishwe abandi bagafatwa mu ntambara ziriko zihuza igisirikare cya Kongo n'umuhari M23 Daniel Ngendakumana ajeje kumenyesha amakuru mu MIJEBE asaba impande zose zegwa n'ikibazo kihari kuja hamwe bakaganira kuko intambara takindizana atari ugusesa amaraso kurikira Daniel Ngendakumana
muri kano karere muri Afrika canke ahandi birashoboka ko abantu bagira ibintu badahuriza ko iyo rero abantu bafite ibintu badahuriza ko umugore wose ushidahuriza ko na politike itwara ico gihe iyo hari ivyo basaba biba bibaye byiza hiyumviwe izindi nzira zose zishoboka zo kugira ngo batore inyishu batarinze kuja mu nzira y'intambara igihe rero bishitse abantu bagafata iyo nzira ya nyuma mu nzira zose zibaho aho hantu ugwaruka ruba rukwiye ko bifata waruka rwo kwikwigumya rukirinda kujana nyabahururu rukirinda gufa gukurikira rukirinda cyo kuja mu ntambara batazi abayiteguye batazi n'ahantu izoherera kuko twagiye tubibona mu ntambara zagiye ziraba zabaye mu Burundi cyangwa zabaye ahandi hose abantu bakiri bato barazigiyemo barazigwana bazigwamo abandi bazibera kubimuga ariko impera n'imperuka babandi baziteguye bakagaruka kuganira bagatangura kugabura no gusangira ubutegetsi bigaragara ko aribwo babarwaniye muga kenshi rero rwaruka rwaguye ku rugamba rwataye amashuri rwamugariye ku rugamba kenshi baca bibagigwa aho rero niho tuvuga tuti rwaruka rukiye kugaba rukama rushishoza iminsi yose imbere ko rufata ingingo tuvuge nk'umuhari mpuzamahukungu rwaruka rwo Barundi ufise igikorwa nyamukuru cyo gutahuza urwaruka rwumve ko rudakeneye kuba ibikoresho ahubwo kugoba mu bantu bahabwa ijambo mu kwiga no mu gutegura ukuntu ibibazo bishobora gukemuka inshi zikaboneka uwo barera atahura ibyo ariko arakora nakomere kwibanga akora akazi ariko arakora yumva jezwe kamuhiteka ariko abantu batumva ibyo barimo bumve ko babaye ibikoresho by'abandi kandi nta nyungu bazohakura
itangazo ryashizwe habona kuri uyu munsi wa kane n'igisirikare cy'u Burundi nacyo cyo gisirikare cyavuze ku ngwano ziriko zirabera muri Kongo cyo kimwe n'abasirikare b'u Burundi bafatiweyo Uriyo tangazo wafuga gusako wa basirikare w'Uburundi wamaze kubuzwa n'umuhari M23 inchuro zibiri kujana ifungu wa muduche tumwe tumwe baka vuga ko igisirikare citeguye gufata ingingo zibere. Tubandanye nano makuru mu gisata kijanye n'ubutungane aho munyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose no kuriha indishi yakababaro ingana n'amafaranga imiliyoni zibiri nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije kuri uyu wa gatatu kumuhingamo uwitwa Chongera Jean Bosco umugabo w'imyaka yababa 27 wo ku musozi Mihigo ni muri komine n'intara ya Kayanza yagiriwe n'icyaha cyo kuba yarishe umugabo yitwa Petero Nzeyimana w'imyaka 40 yaba ku musozi Kinga muri komine Kayanza nyene akaba yakoze ubu bubisha mu gihe yarahejeje gucibwa igikonjo n'uwo Nzeyimana nyene mu gihe yaramufashe ariko yiba ibigori mu mirima yiwe hari ku munsi wa mbere w'indwi iheze igihe cy'umutaga. Ayo makuru akavuga ko hariho n'abandi bagabo batatu harimo n'icegera cy'umukuru mutumba Kinga nabo nyene baciriwe gupfungwa imyaka itatu no kuriha indica kababaro ingana n'umuriyoni umwe wese bakaba bagirizwa kuba batatabarije umuntu ari mu kaga. Twandanirize mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho bamwe mu bakenyezi bapfungiwe mu bohero rikuru rya Mpimba bahaswe gufatwa ku nguvu kuri uyu wa gatatu na bamwe mu banyororo bapfunganywe. Ivyo bikaba byabaye mu gihe bariko barasubizwa mu ibohero bavuye kwitaba imita ya sentare mushiramu rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akad Burundi bakaba batera ivyatsiyo nyifato. Jean Claude Niburumusi ajejwe gisata c'amategeko muri akad Burundi asaba abajejwe ubutungane kugira amatohoza bakongera bagahana bikwiye abo bagabo bashatse gufata ku nguvu abo bakenyezi. Kurikira Jean Claude Niburumusi.
Ibyo rero byabaye nibyo kuri uwa gatatu bariko baragaruka bagaruka mu ibohero bari mu ikamyo isanzwe itwara abanyororo. Iyo nayo ni ikamyo ndende iba yugaye kuva hasi gushika hejuru, hakaba gusa utudirisha dutoyi turamaja hejuru kugira ngo bashobore guhema. Niho rero abo bagabo bari kumwe muri iyo modoka bashatse kwafata ku nguvu, ariko abo bagore barakoma induru. Hanyuma abapolisi basanzwe bacunga abanyororo bari hafi barashobora gutabara ibara ritaragwa. Twebwe rero muri akati Burundi turasaba yuko ubuyobozi bw'ibohero kambere yo dosiye yabigashikira n'ubutungane kugira ngo bagire amatohoza hanyuma bahane cyane bivuye inyuma abo bagabo bipfa mutima bashatse gukora ayo makosa kugira ngo ntihagire n'uwundi yocutse umutima wo gukora icyaha nk'icyo. Turasaba kandi ubuyobozi bw'ibohero rya Mpimba kambere n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu gihugu ko bwo kuyumvira uburyo abanyororo b'abagabo n'abanyororo b'abagore bo batandukanya mu gihe babatwaye kuburana, kuko iyo modoka usanga ari nto kabashira muri ico kintu gibacugaye kuva hasi gushika hejuru, akaba ari byo bica bituma abo bagore bibashira muri uwo mutekano muke. Kandi urumva bimaze no kugaragara yuko hariho abaca bashaka kwafata ku nguvu, rero ko ubu kwama babafata ku mikibiri kugira ngo bashobore gukingira abo bapfasoni.
Jean Claude Ntiburumusi wo mwishyiramwe ya Cat Burundi. Tukiri mu gisata kijanye n'agateka kazi na muntu, abantu batandatu baragandaguwe, batanu nabo bakoregwa amabi afatiye ugitsina mu ndwi imwe yo kuva ku igenekerezo rya 30 Gitugutu gushika ku igenekerezo rya 5 n'umwaka biri mu cegeranyo kigira amajana 394 cy'umuhari haranira agateka kazi na muntu y'igiteka igiteka udoma ko urutoke bamwe mu gwaruka bimonera kure abajejwe intwaro na bamwe bo mu gwego gwiperereza ko aribo bakora ayo mapi. Umviriza Celestin Ruribikiye nice gracujejwe kumenyesha makuru muri Ligue Iteka.
Umuhari waranira agateka kazi na muntu iteka wasoye cegeranyo kigira amajana 394 cyo kuva ku igenekerezo rya 30 Gitugutu gushika ku igenekerezo rya 5 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 kijyanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Iki cegeranyo kigizwe n'ibice bikuru bikuru bibiri: intwaro, umutekano no kwishyira no kwizana. Mu byerekeye intwaro, turavugaho ku igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 muri komine Mugarama intara ya Murambya, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoranije abatware bakuru bakuru bagize inzego nyabune kugira barabire hamwe uko ubutunzi n'umutekano w'igihugu byifashe. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yabwiye abari aho yuko ashavujwe nuko ibanki y'isi yose n'ikigega FMI cyamwagirije yuko we n'abagize leta arongoye yuko aribo bari hejuru mu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ibyerekeye umutekano no kwishyira no kwizana, muri iki cyegeranyo turavuga abantu batandatu bishwe, muri abo babiri bakaba batowe ibiziga hamwe n'abantu batanu bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Muri abo bakorewe ayo mabi harimo umwana umwe akivuka yishwe. Ayo mabi akaba yagizwa bamwe mu bari mu rwaruka rw'imbonerakure, bamwe mu bari mu ntwaro, hamwe na bamwe mu bari mu rwego rw'iperereza. Tukarangiza iki cyegeranyo dusaba leta ko yokurikirana abagigwa n'ayo mabi yose ikabashira imbere y'ubutungane.
Muri icyo gisata nyene cy'agateka kazi na muntu, abantu batatu barishwe bunyamaswa mu kiringo c'indwi zibiri mu ntara z'uburaruko ubuseruko no hagati mu gihugu. Ivyo navyo biri mu itangazo ishirahamwe AVDP riharanira agateka kazi na muntu na cane cane akabanyororo ryarayishize ahabona. AVDP rikaba ryihaniza iyo ngendo y'ububisha iryo shirahamwe rigasaba ko umuntu apfa ikintu n'ubundi yomushikiriza ubutungane aho kwihanira kugeza kwica. Kurikira Jean Nayabagabo n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu karere k'uraruko mw'iryo shirahamwe.
AVDP muri ako karere rimenyesha ko mu kiringo c'indwi zibiri gusa abantu batatu bishwe muri ubwo buryo. AVDP rigatanga uburorero bubiri bwa hafi aho mu ntara ya Kayanza, komine Kayanza, umutumba wa Kinga, aho umugabo yitwa Petero Nzeyimana yarishwe atemaguwe mipanga mu mutwe mu gihe yarariririye umurima w'ibigori. Abonye umusuma aca muca igikonjo, abari kumwe n'uwo musuma baca baramwica. Akandi karorero AVDP tanga n'umusore yitwa Magnifique Iradukunda wo mu ntara ya Cankuzo aho bita Inyampalahara, yarasanzwe ari umunyeshuri yiga ku ishuri rikuru ryo muri komine Cankuzo kandi yarasanzwe yunguruza abantu n'ikinga yarishwe aciwe izosi. AVDP iramaze kubona ko ubwo bugizi bwa nabi ahanini buva ku matati yo mu miryango. AVDP muri ako karere risaba abenegihugu bose ko bovavandura n'iyo ngendo mbi yo kwihanira mu gihe ari ubufise icapfa na mugenzi we canke yakorewe ikosa n'uwundi, ko bokwitura ubutungane kuko iyo umuntu yihaniye amategeko y'igihugu niwe acahana, kuko ata muntu n'umwe yemerewe kwihanira. Ico amategeko abemerera no gufata inkozi y'ikibi bakayishikiriza ubutungane. AVDP muri ako karere rirasaba abajeje intwaro guhera hasi kugera hejuru muri kwa rukurikirane rwo kugendera bene igihugu mu kumviriza ingorane bafise. Ivyo vyokorwa mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ngendo mbi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turabandanye n'amakuru twabateguriye. Amazu arenga icumi yarabomotse, imirima myinshi nayo irononekara cyane kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga. Iyo mvura ikaba yaguye kuri wa gatatu mu bice bitandukanye byo muri komine ya Ngozi. Abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago muri kino gihe bari mu kangaratete, bagasaba leta n'abandi bagira neza kubagarukira ko. N'inkuru tubaza Bonfise Niyongere.
Amakuru dukura muri iyo komine ya Ngozi atumenyesha ko iyo mvura nyinshi ivanze umuyaga yibonekeje mu mazone ya Mivo na Makaba, aho imirima itagira uko ingana yononekaye. Muri ako gace nyene haravugwa n'igisenge c'inzu cagurutse kubera umuyaga mwinshi wari muri iyo mvura. Ayo makuru nyene akamenyesha kandi ko mu gisagara ca Ngozi hari amazu ndwi yabomotse, harimo n'ishuri ryisumbuye bita Lise de la Reference, igisenge cayo cagurutse. Si ivyo gusa, n'ibiti biri hafi ya sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi vyarabomotse birahenuka bihitana impangu z'abanyagihugu begereye aho. Eka mbere hakaba hari n'ibiti vyahitanye insinga z'umuyaga nkuba, bituma mu bice bitari bike bonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba, bituma ibikorwa bimwe bimwe bisaba umuyaga nkuba bitarangurwa neza mu gisagara ca Ngozi no mu micungararo yaho. Muri kino gihe abanyagihugu bahuye n'ivyago kubera iyo mvura nyinshi yaguye barifumbereje, basaba leta n'abandi bagira neza kubagarukirako.
Hatuweza mbagateka kawe umakula janyi ni muunzi na ho iwiwa zoni vijinshi mbarundi wa saba uhungiro mgiku kiwanyi cha Kongo ihara nina demokrasi. Mnivyo haravugwa iwura jamaze hamwe niwura jibi fungu kwa nibindi abarundi bamaze umwaka urenga basaba ubuhungiro begeranirijwe mu bice bitandukanye muri ico gihugu bagasaba igisata cyawo nikijeje imunzi HCR kubimurira mu makambi ya Rusenda na Murongwe.
Abo barundi basaba ubuhungiro bavuga ko benshi muri bo bashitse muri ico gihugu cya Kongo iharanira demokrasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri baciye bashirwa mu bigo vya Uvira, Kavimvira, Sange na Monge Monge mu karere ka Fizi. Bavuga ko batekewe n'ubwoba mu gihe bugarijwe n'ingorane nyinshi harimo kubura amazi, kubura ibifungurwa hamwe n'uburaro bubi kubera ari benshi. Bagasaba kungururizwa mu makambi ya Rusenda na Murongwe ari muri ico gihugu cya Kongo nyene. Nkuko rero bishikirizwa na Olivier Iranzi Ntumangenda serukira impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda muri ico gihugu, amenyesha ko mu gisata kijejwe impunzi HCR bazi ibyo bibazo, bakavuga ko naho bari mu bukene bwo kubura uburyo bariko bariga icokorwa vuba, na cyane cyane ko leta y'u Burundi yabaye irahagarika kwakira impunzi zitahuka.
Tuve mu mpunzi z'abarundi ziri muri Congo dukubitire mu ikambi y'Inyarugusu muri Tanzania, aho runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu makambi y'impunzi CBDH vika rutabariza impunzi z'abarundi baba mu ikambi y'Inyarugusu muri Tanzania. Muri kino kiringo izo mpunzi zikaba zugarijwe n'inzara biturutse ku bifungurwa zitaronswa. Ibyo bifungurwa baronswa bikaba byari bigenewe ukwezi ariko bakabahabwa bimara indwi zibiri gusa. Jean Bosco Vyizigira umuvugizi wa CBDH Vicar asaba abegwa n'ico kibazo kwicara hamwe kugira bagitorera umuti ndetse bareke n'izo mpunzi zisohoke ikambi kugira zije kurondera ingene zibaho. Umviriza Jean Bosco Vyizigira.
Muri CBDH Vika turatabariza impunzi zo muri Nyarugusu, aho amakuru dufise ibyo kurya baronka babironka bikamara indwi zibiri gusa, izindi indwi zibiri zisigaye mu kwezi bakabaho batagira uwo bategera amaboko, kandi kaba bari mu buzima butabemerera gusohoka inkambi ngo bajye gushaka icyo barya. Ni muri urwo rwego turi gutabariza izo mpunzi kugira ngo ubuyobozi bushinzwe umutekano w'impunzi mu riyo kambi n'ubushinzwe ubuzima bwa buri munsi bumvikane bazireke zisohoke kwishakira ibituma izo ndwi zibiri zisigaye zirangira. Ntabwo arizo zatumye iby'ubutunzi ku isi yose bigabanuka, kandi bigatuma n'ibyo zahora zigenerwa na HCR ku kwezi bigabanuka bikagera ku ndwi zibiri. Mu bufatanye hagati y'amashyirahamwe na leta ya Tanzania boraba bakadohorera izo mpunzi zikabona uburyo zisubiriza izo ndwi zibiri zitaboneka ku mibereho yazo.
Bakara Jean Bosco Vyizigira umuvugizi wa CBDH Vika akaba inongaha duciye dusozera amakuru yacu yo kuri wa kane igenekezo rya cyenda mu nyonyo. Nkabashimiye mwe mwese mwari muduteze abiri, nshimire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya Edi Claude Ninahazo mwari kumwe nk'abandi bifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho gutaha.